mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Miriwe n'icuti bakunze muteza amatwi ibiganiro vya Radio Ijwi rya Amerika risamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Noel nziza kuri mwebwe mwese muyihimbaza, kuri mwebwe mwese muyemera, kuri mwebwe mwese mwemera ko akana Yezu kavutse uno munsi kwigenekerezo rya 25. Nuko rero uno munsi nkuko twabicishije ku mbuga ngurukana bumenyi zacu zitandukanye mu mwanya wa makuru turabahakanye kugira ngo mwifurizanye Noel nziza aho muri, muyipfurize imiryango, muyipfurize abo mukorana, muyipfurize aho mugendera. Tubaha iyi minota yose 30 kugira ngo mushobore kwifurizanya iyo Noel. Turaza gusha mu turimbo dutandukanye twa Noel. Akambere ni Gloria karirimbwe n'umurwi w'abantu uri kurigishwa n'umuhanzi umbwiye guca Rwanda Kizito Mihigo. Yohere jenge kubana namwe ndi Diane Nahazwe. Ijwi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nuko rero nshuti bakunze baca kanya ni rwanyu mushobora kwifurizanya Noel nziza. Wa mbere duse ku murongo wa telefone ni Jean de Dieu. Jean de Dieu, Jean de Dieu, uratwumva?
Ndawumva neza cyane.
Noel nziza
ya testi sangi.
Uri kwihimbaza gute?
Ni buke buke nyene kubera ari by'ubukene aho twaroze twakamaze ubu tugindiriye kwijyanira hamanye turindire ibyo hanyuma
wayihimbarije he
yeho navuga nayihimbarije ni mu rusengero kubera twe nk'abakristo icyo dushyira imbere tukurya ibintu ubwo dushyira imbere kuraba ko ukuntu imitima yoba imeze kugira ngo ejo cyangwa hirya ejo twitabye imana tuzoronka ubuhukiro bwiza
nuko rero hamuka ashaka kuyipfuriza abandi no munsi ya noheli
cyangwa kuyipfuriza ababyeyi banjye bari mu gihugu cy'u Burundi papa na mama mama yitwa Ntiruteba na papa yitwa Karenzo bari muri komine Musumba intara ya Karuti bagomba kandi kuyipfuriza Gatabukwe ari muri komine Gashoho aho bita Gisanze n'inshuti zanjye promosiyo yanjye ya 2015 twamaranye muri turi kuri rite iri muyinga
urakoze cyane Jean de Dieu umunsi mwiza
na
Noeli nziza bakunzi bacu muri benshi mwabanye natwe muri no mwaka aba mu biganiro bitandukanye ikiganiro wanyu mu ntara ikiganiro muri isanga amakuru atandukanye mwarabaye abadufashije kuyaronka mwarabaye abagize ico bavuga kuri ayo makuru yagiye araboneka ijya no hino hari kandi ibiganiro bindi bitandukanye hariho za dusangira ijambo dususuruke ibiganiro byose by'ijuru rya Amerika mwagize ico muterereyemo muri uno mwaka turabakengurukiye twibaza yuko muri 2020 tuzobandanya dukorana gutyo turafise na Jean Claude ku yundi murongo wa telefone Jean Claude Kadze
mahoro mahoro mwiye mwiye
yego Noeli nziza Noeli nziza Jean-Claude uratwumva uherereye he kumenga sihuri sabwe
ndi muri Kenya
uri muri Kenya Noeli muri ko murahimbaza gute ngaho muri Kenya ugashaka kwipfuriza abandi uno munsi
ariko ndashaka kwipfuriza Noeli nziza ababyeyi banjye bari mu Burundi
Jean Claude aratwihanganira turumva ga telefone tutari ko turamwumva neza akaririmbo ni Christmas ni akaririmbo k'umuririmbyi kazi twa Anne Lison no murindi kazi aririmbira yiga mu gihugu cyo mu Bushinwa ubunya haya ari kumwe nabandi baririmbyi batandukanye sakiwe gusa yagafatikanije nabandi baririmbyi mu gihugu cyo Burundi Noeli nziza nshuti bakunzi bacu twese na Jerome ku yindi murongo wa telefone Jerome Ikadze
Nakoze cyane mandi kwa kuza ni do panza
Yego kandi Noeli nziza
Ya twese nda ngomba kuza mu mugenzi wanje kwa Gerard ki tutabona ari Kigali Ya mu mugenzi wanje akazi ya Nyangoma ari Kampala Ya mu mugenzi wanje inyosa hari hose mu cyahuzo makora musano mugenzi wanje kandi udatane batageze ku yeri sururu ubugendane nibaje ni mufasha wanje amenye ubyeyi wanje abashikanje bose bari muri bari gitega
bose ugaca ubipfuriza iki kuri nono we Erika Jerome
ndari kuyiga bya mari nziza kandi bose baje bakurikana cyane cyane amerika bose kuri bukiani kuri bukiani ra
urakoze cyane
nanyo murakoze
Hanyuma rero baravuga yuko mu Gifaransa ngo la charité bien ordonnée commence par soi-même nitwo ja mu bandi tutaribuka nabo dukorana ngaha turavuga abadufasha kuronka makuru mu Rwanda n'ahandi hatandukanye mugenzi wacu Eric bagira ubusa mu Rwanda Noeli nziza Asumta Kabuyi bihano temere gukorana natwe tukwifurije Noheli nziza n'umuryango wawe. Eroje wirika neza na wewe Noheli kubere nziza. Fidel Nsabimana nawe nyene nuko ntitugikorana kuko ibihanije rya Amerika ririmo mu Burundi bitemera ko abamenyesha makuru bacu babandanya bakorana natwe. Evariste nziko banyanka Noheli nziza. Claver niyo nkuru mu Rwanda. Inoheli nziza n'umuryango wawe. Claude Ganza munyamagana. Diane Ndonse na wenyene ntitugikorana mugabo tumwifurije Noheli nziza. Cyo kimwe na Raymond Zimana. Tenisokle Mutijima Noheli nziza. Ignatius Bahizi muri Uganda Noheli nziza. Jean-Claude Munyandinda na wenyene ugire Noheli nziza. Chrissy Munezero na wenyene ntituriko turakorana muri kano kanya ariko turakwifuriza Noheli nziza. Cyo kimwe na Fidelite Ishatse. Vedaste Ngabo muri Republika ya Demokarasi ya Kongo Noheli nziza. James Jovini muri Tanzania. Jerome Niyonzima. Pacifique Cubahiro. Francine Ndiho Kubwayo. Jean-Claude Nshimirimana. Mwese mwese Noheli nziza. Turafise Emery ku yundi murongo wa telefone. Emery Cards. Emery.
Savye.
Ego ikaze ku juri Amerika na Noheli nziza.
Kwizangire n'umwaka mushasha mwiza na.
Eh, uri kwihimbaza gute?
Ndi ngaha mu gihugu cya Kenya.
Ehe.
Aho ndi ndabona kweri ibintu bimeze neza, abantu baguma bihereza.
Mhm.
Yego ndabona ibintu ari sawa. Nanjye ndi ko ndafata kamwe.
Ndi kurafata kamwe ukagire wigerera.
Tuwa kabolera na gafana.
Na gafana. Iyo bize kama umuntu acagira ngo nakambiye. Nuko rero kwifuriza Noheli nziza nde uno munsi ga Emery.
Oh ndatangwe nifurize abavyeyi banje bari ngaho mu gihugu cy'u Burundi.
Mhm.
Nibagiye n'umuvandimwe wanjye yitwa Odasi ari ngari Bujumbura.
Mhm.
Ni bagira na Desire ari mu gisagara cya Bujumbura kandi bizanyoje twabanye neza.
Mhm.
Ndabifurije na we nziza cyane ntibagiye n'injuti ziri Gitega.
Eh.
Muri domine bugendana.
Urakoze cyane.
Ndabifurije.
Ugire Noheli nziza.
Noheli nziza n'umwaka mushasha.
Eh, ugire Noheli nziza nawe. Mhm. Hambavu rero yamenyesha makuru batandukanye badukoreye n'abari ko baradukorera twifurije Noheli nziza aho bari mu bihugu bitandukanye juri Amerika ibashikiriza makuru yaho no ngaha ku radio. Reka tubigire uku duhereye kuramutswa kino gisata ariwe Etienne Karekezi kumwe n'umuryango we turabifurije Noheli nziza. Edigwema Noheli nziza. Frederic Nkundikije ejo ni Mukankusi Noheli nziza. Thomas Kamirindi Noheli nziza. Fidel Niyongabo Noheli nziza. Fatuma Dimasi Kalala naho mudahura mumumva kuri mikradufasha muhinga bw'ivyuma Noheli nziza. Oriane Itangishaka na wewe tukwifurije Noheli nziza. Cyo kimwe na Aloyize Bigirimana. Fasil Gebehu we turi kumwe muhinga bw'ivyuma Noheli nziza n'umuryango wawe hamwe na Jeffrey Mutagoma. Nanje ko ntivuga ndeka cyane nifuriza Noheli nziza umuryango wanje aho uri hose ababanye nanje mu biganiro bitandukanye haba iwanyu mu ntara haba muri Sanga. Noheli nziza. Akaririmbo ni Gloria ka Chorale Saint Dominique mu gihugu cy'u Burundi.
Thank you.
tugasaba imbabazi kwa kunze bacu bari mu gihugu cy'u Rwanda no Burundi mu hinga bw'ijima ariko ratubwira ko amatelefone atari ko aracamo neza ariko ubugingo bikunze turabahamagara mushobe kwifurizanya noheli nziza twase Teofile kuri ndi murongo wa telefone Teofile ikadze
yego murakoze turabashimiye kandi noheli nziza kuri Amerika
murakoze cyane nawe noheli nziza
Aha,
uriko himbaza noheli gute
Yes.
Ni noheli uriko urayihimbaza gute?
Ese noheli turayishimira kubayizihiriza kuko twebwe nta kundi twabonye ko kuyizihiriza ariko kubayizihiriza turabashimiye kugira noheli nziza ibano aho bari bose
nta misa mwagiyemo
amisa twagiyemo kuko twembi tuza mu misa ya noheli tuza mu misa ya bonana
nuko rero ugashaka guca uyifuriza abande noheli nziza ukayifuriza abande
wayifuriza inshuti zacu ziri hariya muri Uganda Germain Tuyikunde Penina n'abandi bose ndayifuriza abakongomani bo bari bose muri Etats Unis d'Amerique nanone ndayifuriza abaturanyi Rwanda Burundi Tanzania n'abanyamakuru Amerika
ndabifuriza neri urakoze cyane nawe ugire noheli nziza Teofile ngaho muri Republika Demokarasi ya Kongo ugire noheli nziza nshuti bakunzi aho muri noheli nziza no mwanya ni gwanyu murifurizanya noheli musaba uturirimbo mudusabe twabahaye uno mwanya kugira ngo mushobore gusozera neza umwaka mushobore no kugira noheli nziza mu miryango abenshi kuri noheli barafata ibiruhuko bitandukanye bakagumana n'imiryango reka tubaherekeze mu byo murimo byose hari uwitwa Elias ndi kumwe nayo yatwandikiye bicire kuri Facebook ya Tayo VOA Radio yacu avuga ngo ndayifurije noheli nziza umudamu wanje nkunda cyane abana banje bose bene wacu bose hamwe n'umugenzi wanje nkunda cyane ari Bujumbura n'abandi bose banzi ngo umukiza abandanye kuvukira mu mitima yabo kandi n'umwaka twimirije gutangura baze bawurambemwo ni ubutumwa bwa Elias ndi kumwe nayo
Mana ya jira kanze Jira mana ando tute merere Tute hange kwenye tui Ala ikunda vaka ikundira Ava namba na chova sora Ningi na ime tuti gloria Ima nini na zumiru Ningi na ime tuti gloria Ima nini na zumiru
Gloria karakaririmbo ka Chorale Saint Dominique ni korali y'urwaruka barimbira mu gisagara cha Bujumbura. Turafise Jean Paul Kwindi murongo wa telefone. Jean Paul Ricard.
Ego ni Jean Paul
mukugana. Ego ni Noel nziza Jean.
Mukunda gute.
Noel nziza.
Murakoze namwe ndabikurije nawe nziza.
Uri kuyimbaza gute? Akaririmbo ni Noeli nziza na karirimbo karirimbwe na David Carmel. David Carmel arandika kongera karirimba indirimbo zitandukanye z'Imana, ni n'umumenyesha makuru akorera mu gihugu cy'u Rwanda, akongera akaba n'umunyamideli. Kano karirimbo yakaririmbanye n'uyundi muririnzi kazi w'umurundi ariwe Ngabire, bari kumwe na Cynthia. Naodase nzoyihera nawe nyine yatwandikiye abicye kuri Facebook yacu, yavuze ngo murakoze cyane, dusangira ino Noweli akaca yipfuriza muto yiwiwe yitwa Felicien na Amede, ngo bose ari mu gihe cy'u Rwanda, bavyara biwe Claude Niyumukama, Regis Luangu Senzimana, Filjance na mutonya wiwe yitwa Yvonne, hamwe ngo na Bofre wiwe ahadi hose, n'abandi bose bari muri Uganda, n'uwo yitwa Mukamusoni ngo numufasha wewe uyo mukamusoni akwifurije rero kugira Noeli nziza. Noeli nziza nshuti bakunze. Abari mu Burundi no mu Rwanda murakomeza mutwihanganire. Ama telefone ntari kwa racamo naho mwa benshi mwatrungikiye ubutumwa bwacu ariko bidakunze ubugiye cyo saha 1:30 turaza kubandanya tubaha akanya mwifurizanye Noeli. Akaririmbo hari joro na kumugwisha meza music mu gihe cyo Burundi. Rero nshuti bakunze akabino gaduceye tuba turabangira ibiganiro twa cyafitiye muri kano kanya tugashimira mwebwe mwashoboye kubana natwe abarungitse ama nimero ya telefone muri banshi ngo tuhamagare ntibikunda muri adutunga ivyuma ntivyigera bisezerana igihe cyo saa 1:30 tubemereye ko tuzakongera kugerageza kugira ngo tubaronkere akanya muhamagare nimba ivyuma bizoba byashoboye gutorerwa inyishu icyo kibazo kihari mwandanye mugira Noeli nziza mu miryango yanyu yakoze Facile Gebehu yari muhinga bw'ivyuma yegeranya amajwi yacu na Jeune bari kumwe je numva kuri mikro na Lidiane nahazwe ku izina rya bagenzi banje n'ubu ndabasezeye ndabipfuriza Noeli nziza mu banyu aho muri ko murayihimbariza twasigiye kano karirimbo hari joro kashemeza music